mura cyumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi ibujumbura barabonana n'abanyapolitiki batandukanye abanyagihugu bateze iki kuri ibi biganiro
urabikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakazanga bakabyumvira amwe bati akaba mu byiza bo kwitaba bakaje bakumviriza ibivugo
none bo batwa niko kubyitaba kandi abantu kugira bumvikane bagahurira ku mugozi
abo batabyitaba niyo badakunda igihugu
aba rero ni bamwe mu banyagihugu n'abikarusi hagati aho Burundi bwakiriye imikino ngororamubiri ya Afurika y'Uburasirazuba ariko u Rwanda ntirwagiyeyo iyi mikino ni iya mbere mu mateka nk'uko rona rimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi intumwa z'umufasha w'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa bari Bujumbura baraganira rero n'abanyapolitiki baragenzwa no kubaza uko ibi biganiro byakomeza ni inkuru ya Raymond Zimana
nk'uko inkuru ziva muri bamwe mu banyapolitiki zivyemeza intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi zizobonana n'abanyapolitiki batandukanye kuri uyu wa gatanu mu gihugu cy'u Burundi naho bataramenyeshwa ibizokwigwa bavuga ko izo ntumwa zizoba zije kubaza ingene ibiganiro kubegwa n'amatata ari mu Burundi vyobandanya kugira habone kumwumvikano hagati y'abanyepolitike mu mugambwe sawanya Frodebu utavuga rumwe na leta bemeza ko izo nkuru bazumva kubandi kuko bobo bataratumigwa Leoncio ngenda kumana icegera cy'urongoye sawanya Frodebu avuga ko inzira y'ibiganiro ari yo yonyene izotorerwa umuti ingorane n'amatata ari mu gihugu cy'u Burundi
kwari ni gitangaje ahandiko nakubwira uko ndabyumva nabandi twebwe bivyo badutumira nkuko mukayanza batari badutumiye bagiye kwiga Fred Rute twarinda gukoresha ingufu kugira badutumire n'ubu ndugire ngo twaratumiye turamenya ibyari byo rero ndakubwira uko sinzi ko tuzaza no kubonana biganire umugambwe sawanya Frodebu tubyanka niyo nzira y'umugambwe sawanya Frodebu ni nayo nzira iri mu masezerano y'Arusha burya ni narijya bwirizwa shingiro ryo mwaka 2005 niko byubatse byubakiye ku biganiro ahantu hose azobiganiro batugiye ko tuzoterera bagahundi dushaka abantu bazoza baratujuragiza batusamara
uyo ari mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe na leta sawanya Frodebu adashima ingene ibindi biganiro byagiye biraba avuga ko uyu mugambwe hamwe wotumigwa wobanza kubaza intambwe ibiganiro bigeze ko kuko hari vyari kuganirwa ko vyarangiye
nuko batubwira aho bigeze kuko twebwe tudushora kumenya aho bigeze turavye aho twari tugejeje mu mpera z'umwaka wa 2017 tukaraba n'ibyakurikiye ngaha akabugwa ibyibwirwa shingiro rishashe akabugwa by'urupapuro rw'inzira tituzi abo ikibazanye aho bahagaze abantu tubabaze aho bahagaze aho twari tugeze n'ibiharu kugira ngo babandanye nabo nyine dusheshe umwanya
muri leta y'u Burundi hose uko babibona Gaston Sindimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko ibiganiro byarangiye akavuga ko atamuntu numwe yosubiza inyuma ubwigenge bw'abarundi
abarundi twiteguye ivyacu hanyuma ugashaka kuganira tukamwereka ivyo twateguye nitwoja kuganira n'ushaka wese n'igihashakiye ko tutiganira ivyacu umuhuza twaremeye ko ari umuhuza w'abarundi n'umuhuza w'abarundi bashaka kubaka si umuhuza w'abarundi bashaka gusambuka kugira twubake rero tuzobereka baze barabe hanyuma tuganire tuvuze ibwirizwa shingiro dusaba kugendera ko uno munsi nta muntu n'umwe yitwa Mkapa yitwa Nasiozine yitwa Ubumwe bwa Afrika bushobora gusubiza inyuma ingingo abarundi bafashe
abajeje ku ntumwa z'umufasha w'umuhuza zigiye kubona n'abanyepolitiki icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu aremera ko leta itoburabuza ubushaka guterera mu bijanye n'amahoro naho yemeza ko wasigaye gusibijanye n'urupapuro rw'inzira y'amatora ya 2020
nta ntumwa nimwe tutakira nibaze baraba amahoro barangiye tukabikora hanyuma mbere baronke n'ingene biga baze kubyana n'abandi ngene bataha twebwe nta kiganiro na kimwe tutitaba twamwe tubyitaba kirisi dufite umwanya none baganira bashobora kuganira ibya manda ya gatatu numva tubibaza batari kurota bashobora kuganira yuko ibwirizwa shingiro ibyo byararangiye uno munsi mbega twoshikira amatora yubahiriza demokarasi gute inzira twocamwo niyi vyogenda gute sigara urupapuro rw'inzira nta bindi bisigaye
bamwe mu migambo itavuga rumwe na leta bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko atabutumire bararonka ariko bakizera ko bazotumirwa kuko inkuru bafise zemeza ko iyo mibonano izoba ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro bibera inyuma y'igihugu cy'u Burundi bikaba byaheruka kuwa 27 ukwezi kwa 11 gushika kuwa 8 ukwezi kwa 12 2017 iharusha mu gihugu cya Tanzania. Ibiganiro bititabwe n'abanyepolitike bahunze igihugu cy'u Burundi bahurikiye mu runani rutavuga rumwe na leta Senared. Ibyo biganiro bibera hanze y'igihugu bikaba byaciye biba birahagaze kuko leta y'u Burundi yashikirije abajejwe gutunganya ibyo biganiro kwidashobora kubyitaba mu gihe mu gihugu hari kwategurwa amatora y'ibwirizwa shingiro rinyanyuye. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 5952 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ubu kandi murimo muradukurikira ku mirongo migufi 19 na 22 kugera saa 2 z'ijoro. Abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi basaba abanyapolitiki gufata inzira y'ibiganiro bishika, basaba umuhuza gukora ibishoboka byose kugira ngo impande zose ziganire koko. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yaganiriye nabo.
Abo banyagihugu bo mu ntara ya Karuzi bemeza ko inzira y'ibiganiro ariyo yari ikwiye kwisungwa kugira ngo baboneke amahoro arama mu Burundi. Abo banyagihugu basaba impande zose guhurira mu biganiro bafashijwe n'umuhuza baheze bicara ibibazo bibatandukanya, bamonere no kubitorera umuti urama. Aba ni bamwe muri abo banyagihugu kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Oya bikenewe bamaze gutuma ko no kwitaba bakabyumviriza hamwe babateye akamo ku byiza bo kwitaba bakaza bakumviriza ibivugwa.
None bobozwa n'iki kubyitaba kandi abantu mu kugira bumvikane bahurira ku mugozi umwe?
Abo batabyitaba nibo badakunda igihugu. Ngo cyo cyumva
abanyapolitike hanini ivyabo twebwe ntidushaka kubitahura. Oya, ntidushaka kubitahura. Mu gihe bibandanya bimeze uko, je nibaza yuko ntibabimeze neza cyane, ntibabimeze neza.
Jewe nibaza ko bose bahurira ku mugozi, bose nyira ku mugozi umwe, kuko Imana yabaremye ari imwe, bagaheza bakaja hamwe bakaraba ingene ibintu byogenda bakabitorera umuti.
Nibaza yuko bose bobyitaba, hamba ibintu bikagenda neza. Kuko maze iyo umaze kwitaba ibintu be nibyo ugira yakajambo kuyeyo, niho rero ushobora gushika uvuga uti jewe nabonye iki cyangwa sinabonye iki kizaje numva ko bokwitaba bose.
Jewe ku ruhande rwa jewe icyo niyumvira, icyo gituma bamwe batavyitaba, turafise nk'indongozi nta na hamwe hatari indongozi, nubwo gaca usanga na nyandongozi dufatishe ivyerekeranye n'ibikorwa bajejwe. Bwanje icyo mbona menga hokangurirwa abo batware, mbona ikanguro ryo bakubatware.
Icyo ndavyibaza ko nuko mbona ko abavyitaba aribo bakeneye ko amahoro yoboneka. Abo bandi batavyitaba nabo nabashaka ko tuguma muri buruguburugu igihugu kidatumbera mu bikorwa cyari gishaka giterambere, bigatuma iterambere ritera risubira inyuma.
Je ndavyibaza ko nuko usanga hariho bamwe muri bo bavuze imitayi barondera bagaca batinya rero kuza mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ni cya mbere bivako. Icya kabiri nuko ngira ngo eba ahantu hari icyo basanga badahuriza ko na cyane cyane mu bindi by'amabwiriza ashingiye. Nizo badahuriza ko kanini.
Abo banyagihugu bo mu makomini atandukanye b'intara ya Karusi hagati mu Burundi barafite icyo basaba abanabariya kugira ngo Burundi bushobore gutsimbataramo amahoro atawukumiriwe.
Kugira ngo bitore umuti urama nuko bashyira imbere iyo nzira y'ibiganiro nyine.
Bwanje icyo mbona menga hokangurirwa abo batware, mbona ikanguro ryo bakubatware.
Kubwanje kugira ngo bitore umuti urama nuko kwanza ubanza kuhagura ibyo mitayi barondera hamare bakita bidegembye aba boje baza kandi bagaca bayagabumvika.
Jewe icyo nibaza no kwibaza yuko bose boje inama bakaheza bakaraba icyo boshikiriza.
Yabo jamukuri bakita kubwanje kugira ngo bitorege umuturama ni yumvira yuko abantu uwari we wese ari nkamwe yoba yagiye kumviriza ibyo bintu ko yoshika babwira bose ati nimuze muragenda mumvirize ko ibintu biko biragenda
icyo kokorwa nuko leta kwikora kumuhuza akaraba icyo yofasha kugira ngo iyo migwi yose ihurize hamwe
abanyagihugu bashikiriza ivyo mu gihe ibiganiro bihuza abanyepolitike batavuga rumwe biguma bicumbagira aho no munsi hitabura ruhande ejo hagasiba ruriya ikarusi hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ako ka video rero kamakuru y'umunota umwe mushobora no kugasanga kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu mu ijambo rimwe. Guhera uyu munsi kugera ku itariki ya 30 y'uku kwezi kwa munani, Burundi burakira abanonotsi n'ababaherekeje barenga 2,300 mu mikino ya mbere na mbere y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Evariste Nzikobanyanka araduye inkuru irambuye.
Turukishure gisumbuye ya SOS Mukamenge ahatangurijwe izo nkino mu ijambo giwe ryo gutanguza izo nkino umushikiranganje ajejwe inkino n'imico kama yashikirije imvo n'imvano y'iryo higanwa rihuza abanonotsi bo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko.
Amasezerano yashyizeho ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko mu gace kayo k'19 amenyesha ko ibihugu bigize uwo muryango bitegerezwa gutegura imigenderanire hagati yabyo mu bijyanye karanga hamwe n'inkino. Muri aya masezerano nyene mu gace kayo a karanoganza ivyerekeye uguteza imbere inkino zitandukanye. Ni muri iyo ntumbero amahiganwa menshi amaze gutunganywa mu bihugu bitandukanye mu bisata byinshi byo mu bihugu bitandatu dusangiye akarere. Byongeye inama igira 35 y'abashikiranganje bajejwe uwo muryango bari bakoraniye i Arusha muri Repubulika Yunze Ubumwe bwa Tanzania yaremeje icyifuzo cy'igihugu cy'u Burundi cyo kwakira no gutunganya amahiganwa y'inkino z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko muri uyu mwaka w'2018 kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku igenekerezo rya 30 Nyandagara.
Inkino zigera kuri 13 nizo zitegekanijwe muri iryo higanwa ry'akarere rigiye kubera mu bisagara bitatu bitandukanye arivyo Bujumbura, Gitega na Ngozi. Abanonotsi bazitabiza inkino n'ababaherekeje bagera ku 2,328, ni ukuvuga abagera ku 388 kuri buri gihugu. Umushikiranganje Perate niyo nkuru adondagura inkino zitegekanijwe.
Izo nkino ni umukino w'amaguru uwo bakunze kwita football, iy'amaboko basketball, volleyball, handball, netball, beach volley, tennis de table, tennis de court, rugby, karate, taekwondo, judo, box hamwe no kwinonora imitsi.
Akunguko ni kanini ku gihugu nk'uko bivugwa n'umushikiranganje niyo nkuru. Muri ivyo harimwo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Muratahura neza rero ko u Burundi buzoharonkera akunguko katari gato kandi gakomeye mu bijanye no kumenyekanisha no gukomeza iyinjira muri uwo muryango kuva mu mwaka w'2010 gushika ayo mango. Akandi kunguko nuko hazoba ugutera imbere kubikorera utwabo na cyane cyane mu gisata cy'abamukerarugendo cyangwa mu gisata cy'amahoteli n'ingenzi. Nakajyo kandi keza ku banonotsi b'Abarundi kumenyekana no kumenyana na bagenzi babo bo mu bihugu bitandukanye by'uwo muryango turizeye neza kandi ko abakenyi bacu butazoca kabiri batagiye ku isoko mpuzamakungu ry'abanonotsi bivanye n'inyifato nziza bazoba bagize
igihugu cy'u Rwanda mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico kititavye iryo higanwa ryatangujwe icese kuri no wa kane ni mu gihe u Burundi nabwo butitavye higanwa rya Sekafa riherutse kubera mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwindwi guheze iryo naryo ryahuza imirwi iserukira bihugu yabige mu mupira w'amaguru yo mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko tukivuga ibijanye n'inkino ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ry'umwaka wa 2018 ushiru wa 2019 ku rwego rw'igihugu rizotanguzwa icese kuri uyu wa gatanu kuri stade Ingoma iri ku murwa mukuru w'intara ya Gitega urukino rwugurura iryo higanwa rukazohuza imirwi ya Message Bujumbura na Etoile du Centre w'Igitega Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Uganda. Depite Robert Chagulanyi uzwi cyane nka Bobby Wine yaba agiye kuburanishwa n'inkiko za gisirikare kandi ari umusivili ibyaha yabaregwa birimo kugambanira igihugu no kubuza igihugu mudendezo. Ifungwa rya Depite Robert Chagulanyi riri mu rwego rw'ibibazo bishingiye kuri politiki bimaze iminsi bivugwa muri Uganda. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Edi Rwema yabigarutseho n'impuguke n'umushakashatsi w'umuganda Bernard Sabiti.
Depite Bobi Wine ko amaze guhuza ingorane nyinshi ku ruhande rw'ubutegetsi kuko bamureba ko nk'umuntu mbega ufite abamushyigikira benshi cyane bahakanya ubutegetsi buhari kuko ni umwana muto nawe arega afite imyaka 35 gusa so ukaba ureba ko mbega ari umuyobozi amaze kugaragara neza ko ari umuyobozi w'urubyiruko na cyane kuko iki gihugu abantu benshi bakirimo ni bato 88% bari hafi y'imyaka 35
hanyuma
rero ugasanga ukurikiranye amateka y'iki gihugu nawe se history perezida Museveni kuva muri 1986 ukaba yavuga ko atari yakabonye mbega abamuhakanya cyane bafite ingufu nk'iz'uyu musore azana noneho rero bakaba bagerageza kugira ngo barebe ngo ntabamwemereye kugira ngo abo bamushyigikira mbega ubwuzure igihugu cyose
Sabiti ibyaha igipolisi kimurega n'ibyaha bikomeye cyane ibyaha bijyanye no kugambanira igihugu cyangwa se icyo bita treason hanyuma amakuru atugeraho nuko polisi yagaragaje ibyo ivuga ko ari imbunda yafatiye mu cyumba cya Bobi Wine ayo makuru yo mwebwe nk'abantu bakurikirana hafi ibijyanye na politike muri icyo gihugu cya Uganda murabyakira gute Bobi Wine ni umuntu mwemera ko yaba yaratunze imbunda koko
bishoboka kandi buri muntu wese ufite ubwenge hano mu gihugu nta muntu ubyemera nyine kuko tuzi neza ko government hano iyo ishaka kugira ukuntu yafata umuntu udashaka kugira ngo akomeze gukora imirimo ihereranye n'ibya politiki mbega ubwo nibwo bukorwa bakunze gukoresha kuko nk'ubu izo mbunda bavuga rwose ibyo byose abantu benshi ntawe babyemera kuko bavuga ko mbega hari nyine gipolisi nangwa se abasirikare aribo bazana izo mbunda bazishyira muri icyo cyumba yararagamo mu mujyi wa Arua ibyo ntabwo ari bwo bwa mbere babikora kuba hakanya ubutegetsi babikoreye ku wundi wakanya witwa Kiza Besigye yamaze imyaka myinshi mbega ari afite izo manza nyine bamushyira mu gihome ko ari kugerageza mbega gukuraho ubutegetsi kuko hamwe bazi ko nk'ubu bamufashe bakamushyira mu koti za buri gihe mbega za giturage hari ubwo ubundi babasha kumurekura ariko ku bw'izo manza bamushyizeho rero kimenyesha ko agiye gucirwa imanza mu manza za gisirikare mu koti masho.
Nkamwe mukurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu, ni ibintu bisanzwe umusiviri kuburanishwa n'inkiko za gisirikare?
Ni birasanzwe cyane, naho mvugira aha ngaha hari abandi basiviri, abantu ba buri gihe bari mu manza nyine bacirwa imanza mu koti za gisirikare, bavugwa ko babasanganye imbunda n'ibindi bintu, ibindi birwanisho, mbega bavuga ko bidakwiriye kuba mu maboko y'abantu ba gisiviri. Ibyo bakunze kubishyira ku bantu bari mu bya politiki bafite ingufu nyinshi cyane ku ruhande ruhakanya government. So ikidakoze mbega ntawe dutangaje, twebwe dukunze gucendeza na gace gukurikirana iby'ubutegetsi bya ngaha.
Dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza nabo kugira ibyo bamubaza. Kuri telefoni dufite Samuel wiriwe neza.
Ikibazo cya mbere mfite ni uko nagira manze mbaze yuko mvuge bwa budahangarwa abategetsi usanga bakwise na cyane cyane nk'abashingamateka, ko nzi ko mu bihugu byinshi usanga umushingamateka mu gihe akiri muri manda yiwe atikararangira yama afite ubudahangarwa kuvuga ko ubutungane dashobora kumuhagarika cyangwa kumukurikirana kiri muri manda yuko Bobi Wine acaba bufise.
Icyo ni ikibazo gikomeye kuko umutegeko nshinga ntabwo rivuga ko umudepite aba hejuru y'itegeko nangwa se ko adakwiye gufungwa nangwa ngo adakwiye gushyirwa mu koti ngo ahagire imanza acirwa, kuko izi manza ibyo bamushyiraho birakomeye cyane kuko bihereranye no kugerageza kuvanaho ubutegetsi. Noneho rero icyo kikaba ari ikintu bakunze kwita capital punishment, mbega baramutse basanze koko ngo ni ukuri mbega igihano ni ukwicwa. Urwo rubanza rero rukaba rukomeye cyane, nubwo ari umudepite akaba adafite mbega uwo mugisha wo kugira ngo amategeko hari uburiri bamuhereza ngo ntabwo akwiriye gucirwa urwo rubanza, ntabwo amategeko amuhereza uwo mugisha.
Bwana Sabiti, amakuru ndimo gusoma yanditswe n'ikinyamakuru Nile Post cyandikirwa aho mu gihugu cya Uganda avuga ko Bobi Wine yagejejwe mu rukiko rwa Gulu mu buryo bw'ibanga cyane, ndetse ko abantu babiri aribo bonyine bemerewe kumubona. Hari n'amakuru menshi yakomeje kuvugwa ko bwana Bobi Wine ashobora kuba yarakubiswe. Hari icyo mwari mwamenya kuri ayo makuru?
Nanjye ibyo ndi kubyumva, kuko bavuga ko impamvu imwe yatumye batemerera abantu benshi kumubonaho, ngira ngo urumva aho ndi rero abantu imyigaragambyo ni myinshi bisasu, ngira ngo urabyumva nk'uko nari nakubwiye abamushyigikira mbega bari kwigaragambya hano mu mujyi Kampala ribumba barirere ibyo bisasu nuguma kubyumva.
Aho twumva bikomeye cyane ni ahitwa Kamwocya, ari naho Bwana Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine akomoka.
Rero icyo gice cy'umujyi wa Kampala cyitwa Kamwocya, nanjye aho ndi gukorera ni hafi aho, ofisi yanjye hafi aho ngaho, nicyo gituma wumva ibisasu. Ariko nizera ko nta kibazo, njyewe nta kibazo mfite. Abantu bavuga ko abasha kuba yakubiswe cyane kuko bagenzi be bamwe abandi badepite bo tumaze kubonaho bakubiswe nabo bafite ntiwareba bafite ibisebe byinshi. Cyemerwa ko mbega bamaze kubafata muri uwo mujyi wa Arua babajyanye n'indege za government, helicopter ya government, twumva ko ariyo yashyikiriye umudepite Kyagulanyi, imujyana mu wundi mujyi wegereye Arua wo bita Gulu. Rero ubwo aka abariho bari kugira ngo mbega mushirire mu bucyamanza ngaho, ariko nanjye ndabyumva abantu banjye n'abanyamakuru inshuti zanjye bari gukurikirana iyi story bambwira ko ari ukuri koko, ndetse ubuzima bwe butameze neza cyane kuko ngo nawe ari umwe mu bakubiswe. None rero ubwo ubutegetsi bukaba bufite kwirarikira kugira hagize nk'ibishami bisohoka byerekana ko ari mbega ari mu mbera mbi cyane bibasha kuzana ingorane, kandi kuko unabyumva kwana mu mujyi abamushyigikira batangiye kwigurugumbya. Noneho rero bamubonye bakabona ari mu mbega arebeka nabi cyane, wasanga kizaniye leta hano ingorane nyinshi.
Leta yakomeje kuvuga ko abatavuga rumwe nayo cyane cyane abo ku ruhande rwa Bobi Wine bari bagiye gushyigikira kandidatire y'umukandida wigenga aho ngaho mu mujyi wa Arua, ndetse amakuru atugiraho nuko uwo mukandida nawe afunze ariko yatsinze ayo matora, ngo aribo batangije izo mvururu batera amabuye ku modoka z'umukuru w'igihugu, ndetse hari n'amafoto yakwirakwijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu agaragaza imodoka y'umukuru w'igihugu ibirahuri babimenye. Ayo makuru hari icyo muyaziho?
Ibyo natwe na nuko tubyumva nyine, ibyo bishushanyo twarabibonye byerekana ngo imwe ku modoka y'umukuru w'igihugu yatewe amabuye nyine, bavuga ko aho ariho ubwandu bwavuye kugira ngo abasirikare batangire kurasa amasasu. Ariko twe dukurikirana ibya politiki bya ngaha, ntabwo wapfa kwemera ibyo wumva kuko ahantu hari akavuyo nangwa se hari imvururu nyinshi nk'uko tubyumva, ntawe wanamenya ubwandu aho bwavuye. Ariko twe tukaba tukireba ko mbega ari nk'igisirikare nangwa se igipolisi kizi neza ukuntu cyakwifata mu mvururu nk'izo. Tubona izo mvururu buri gihe mu bindi bihugu, ariko ntawe kiba kimenyesha ngo izo mvururu zivamo kurasa abantu, kurasira, kwica. Icyo rero abarwanirira uburenganzira bw'ikiremwa mu ntanga nicyo kibatabura cyane, kugira ngo ahabaye imvururu hose kugira ngo igipolisi gitangirire mu kurasa amasasi. Ntabwo ariko izindi leta zikunze gufatamo imvururu nk'izi, hari ingeri yindi ubasha gufatamo imvururu utisha abantu.
Uyu rero yari Robert Chagulanyi uzwi cyane ku izina rya Bobi Wine, ni impuguke n'umushakashatsi w'umuganda murambabarira, ni Bernard Sabiti umushakashatsi w'umuganda yaganiraga ahubwo ku ifungwa rya Robert Chagulanyi uzwi ku izina rya Bobi Wine mu kiganiro muri Isanga, mushobora no gusanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mu gice cya Muri Isanga. Iryo jwi mwumva ni iryo cyamamare ikirangirire Aretha Franklin, yitabye Imana uyu munsi afite imyaka 76 y'amavuko. Imana imwakire. Abanyamerika b'ingeri zose bamubatije izina rya Queen of Soul, ni ukuvuga umwamikazi w'injyana ya soul. Ibyo ni ukubera intera ihambaye yagejeje ku muziki mu rwego rusange n'iyi njyana soul ubwayo ku buryo bw'umwihariko. Ni icyamamare kandi mu bantu b'impirimbanyi barwanije akarengane, ivanguramoko, guharanira uburenganzira bw'abanyakamwe, iruhande rw'ikindi cyamamare nyakwigendera Martin Luther King. Queen of Soul, umutegarugori Aretha Franklin witabye rero Imana uyu munsi afite imyaka 76. Queen of Soul kubera n'ukuntu yabaye urugero mu buzima mu rwego rusange no ku bantu bari batoya bagendaga bazamuka mu by'umuziki. Muri bo twakwibuka nka nyakwigendera Whitney Houston, nawe yari inshuti ye, avuga ko yamugizeho yamubereye icyitegererezo urugero rukomeye cyane none ro Queen of Soul nawe Imana imwakire yitabye Imana. Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru nahangaha ahumurije, mugire umugoroba mwiza, ndabashimiye, murakarama.